Ishirahamwe ryita hagati y'akazina muntu FDH risigura ko ubwicanyi buhunyuruza abantu no kubabareza igufa vyiraye mu Burundi mu kiringo c'umwaka n'igice. Iryo shirahamwe rimenyesha ko muri ico kiringo ryakoze amatohoza arifashijwe n'abari hamakuru abahinga baryo hamwe n'ishirahamwe bisanzwe bikorana ariryo rigiteka. Mu cyegeranyo cy'impapuro zirenga 200 FDH ryerekana ko hari amabi menshi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 aho umugambi uri ku butegetsi watoranya president Nkurunziza kubera umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bigatuma hari indyane za politiki. Ishyirahamwe FDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi ziko zifata intera y'ubwoko rikibaza ko ashobora kwaduka ihonyabwoko hamwe amakunga tova hasi hakiri kare. Ibitigiri bitangwa na FDH ni uko abantu barenga 1000 aribo bamaze kwicwa kuva mu kwa kane k'umwaka uheze, 800 bafungiwe politike, hagati y'300 n'800 babuze urengero ryabo nayo barenga 300 bahunga igihugu. Iruhande ya leta itungwa gatoki hari n'indi migwi iregwa na raporo ya FDH dash ahijyo shirahamwe ryagiriza imigwi ya Forebu na Tabara ko nayo nyene yakoze amabatandukanye. FDH risaba ko hoze inteko mva makungu gukingira abanyagihugu. Twabajije Tasinsi Bomana umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ico yibaza kuri iki cegeranye.
Iyi raporo jese ndavuga ko ikabije cyangwa idakabije mugabe ivyivuga byinshi byarabaye kugira uvuge ko ikabije cyangwa idakabije uba waragiye muri ayo ma enquete ukamenya ibitigire nyezina by'abantu bapfuye bazimiye ntitubone imivyimba abafunzwe nabo bararekuwe abahunze abamaze guhunga n'ibindi mugabo ivyo bavuga byovyo. Hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi bazimiye, hari abantu benshi bafunzwe n'ubu bakibandanye bapfungwa. Kuvuga rero ko hapfuye 1500, ibyo ni bimwe navuga ko uworinda gutohoza.
Ariko imbere yo gutohoza hari ibyo Sibomana abona nk'ibimenyetso bifatika vyotera ubwoba Abarundi n'amakungu.
Kubona Uburundi buriko burava muri sentare mpuzamakungu, tuzi neza ko bayishyizeho kugira ngo isahirize ubutungane bwo mu bihugu mu gihe ubutungane bwoba bukora nabi kumvo zitandukanye canke ntabwo bukora neza bufise uburyo buke mu bakozi incabwenge mu bacamanza mu buryo bw'ukoresha. Iyo sentare basahirize kugira ngo ivyaha vy'agahomera bunwa bikogwa ha canke ahandi ntibigume bidahanwa. Ukabona rero abaserukira abategetsi bo mwisaba naba birukanwa ku munsi ku munsi. Ingingo zafashwe n'ubwego rukomeye nk'inama nkuru y'umutekano ntacibabari. Ingingo yafashwe n'inama nkuru y'agateka kazina muntu ntacibabari. Ivyashizweho n'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika ntacibabari. Nonaho waba umurundi waba umunyamahanga ntabwo bavyo gutera ivyo bavuga ntibarira busema. Ukubonye igihugu cikuki kiriko cikura mu miryango yose ni hamwe usigara uvuga uti ibikoko biri mu ishyamba ikirusha amakara ubundi nicyo kiburyo.
Umukuru w'umugambwe la Debu Jean de Dieu Mutabazi na wasangira raporo ifite intumbero ya politiki.
Twibwe turazi yuko ivyo ari binyoma n'ibintu vyiremenanya vyaje mu nyuma yaho kurondera guhirika ubutegetsi bwatwe n'abanyagihugu binaniranye kananira ababirigi n'abafaransa n'abandi barundi bamwe bari muri senarede batashaka kuja mu matora. Urero babandanya bagira iremenanya gushikaho ikiziga cyose kibonetse bavuga yuko cishwe biciye mu bya politike. Iyo umuntu afashe ku nguvu abafashwe n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa ugaruko rwawo akamara maza rero uyu munsi igihe hari nk'abantu basangiye ubwoko b'abahutu bo muri CNDD-FDD bashobora gushamirana n'abandi bahutu bo kwa Agatogwasa bose ari abahutu umengo abo banywanyi ba Agatogwasa bacise abatutsi kubera iyo ariko bavuga iho nyabwoko bariko baravuga iho nyabwoko ry'abatutsi.
Tuvuganya kuri telefone icegera cy'umuvugizi wa president Nkurunziza yabwijwe ijya America ku icegeranyo cha FDH atamuntu numwe cyotangaza. Jean-Claude Karegwa ndenza akavuga ko abakora ivyo vyegeranyo bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi ariko arangiza yibutsa ko abakora bene ayo maraporo bose bakwiye kumenya bakamenyera ko badashobora kurusha inguvu abanyagihugu bitore inzego zibarongoye. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya America.